kumuga mukuru wa politiki Gitega bamwe mu bakomiseri mu Gwiseni bari kumwe na Petero Karaveri Kazihise aburongoye bahahuriye n'abakuru b'amasentare y'intango abarongoye igipolisi makomine hamwe n'abarongoye amakambi ya gisirikare mukuru mu Gwiseni yasiguriye yabitavye uruganda igituma uwo mugwi wabakoranije
ibiganiro bifite intumbero y'uko twisunze amabanga mujejwe mwoshobora guterera biriboneka amatora kugira amatora ashikire ihangiro ryayo naryo nuko aba matora atekanye kandi atunganye ivyo rero ubishize ku mutima abandi bene gihugu nabo nyene bagashobora kuza mu matora bishimira ukugene umutekano umeze amahoro ameze bazi yuko ubutungane bubatunganiriza ntaco kuza ko amatora twimirije aba meza nkuko abarundi twese tuvyifuza
bamwe mu baje muri urwo ruganda baserukiye amasentare y'intango bahamagarirwa kumera amagabo ku coza cose gihungabanya amatora bagashika ku rubuga mu kibiriraho naho bahari ikibafatiriye komiseri Anastase Icuburundi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu Gwiseni
utari mwasero birazwi neza ko fragrance ucuza naho uri mu ikonje bebe turazi neza yo fragrance tutonda ku kazi ne wovuga gute yuko abacamanza batatu batobone nimba ari sentare itabafite ndi bataka perezida wa TJ icyo kibazo akizi kuri ya sentare y'intango arashobora gucasha abacamanza ku yindi sentare y'intango cyangwa abacamanza bavuye kuri grand instance bagaca baja gutanga rapport aho hantu ibyo bintu turazi yuko musanzwe mubikora abanyakwa abacamanza ayo namwe n'amananiza muba muzanye
mu gihe ari abafashanya no mu Gwiseni mu gihugu hagati kandi babihemberwa abacamanza bashatse kumenya nimba hari agahamba batekanirijwe hamwe hagize icyo barangura komiseri Anastase Icuburundi ntaca kure mu kwishyura uwabaje icyo kibazo
mu kinone iyo fragrance bayihejeje bose baronka gatutu ko abo base abo bo muri seni bamufashe bakamutanga nabo babafite agatutu yewe nocishura nti ihibambewe abo gatutu ntakariho kuko banashaka n'abakozi ba seni nta gatutu kahari ngo nuko bafashe inkozi y'ikibi mu byo dusanzwe tujejwe ku kazi ibyo birimo none twaca dusaba gatutu n'ubundi ho nta fragrance musanzwe mukora mushatse kuvugana na komisiyo yose mukwiye muri fragrance ama hari hagatutu ngo nimubivuge bebye tuzi yuko fragrance iri mu byo mujejwe iri mu kazi ka misi yose gatutu rero mudoca mukiha kujya mwari musanzwe mukiha mudoce mukiha ntihajya nyene amwe mwabara mwiha mwaja mwiha hajya nyene ngabo seni kabisa
bamwe mu bitavye urwo ruganda rw'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bagaragaje amakenga ayo nayo afatiye kukungene abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine no mu ntara bashizweho umukuru mu Gwiseni ku rwego rw'igihugu yahumurije abafise ayo makenga Kazise yatanze umuco kukuntu ibintu byagenze
byerekeye urugero byerekeye abagore byerekeye abadasanga ibyiyumviro mu gihe bashyiraho imigwi ikibazo byoroshye hariho ingingo ya 38 nka muri iri ngingo ivuga yuko bashyizeho umugwi ari muri komine ari mu rwego rw'intara ari muri bajya bazoja ku mazu y'itora bisunze byose abadasanga ibyiyumviro muri politike abagore n'abagabo icyo cyose barabisunze mugabo umugwi yabaje ati urugero uruhe urugero yerekeye abagore n'abagabo bwazi bavuga n'imiburi y'iburi 30% ubwo kuve byerekeye ibindi bavuga bati babone ko poste barimo kandi bisanzwe amakuru yose abemo ibyiyumviro bya politiki byose bibe ni ukuvuga yuko nko kuri ibyo biro by'itora tuvuga ko tubanza kuraba ngo babiri bari mu gambo runaka batatu bari mu gambo oya hari umugambo umwe n'iyundi mugambwe abakenyezi bakaba barimo n'iki byose ni byiza ubwo si ibiharuro bikenewe mugabo n'ubwo
bose baba bajijwe amatora rwego rw'igihugu yibuka ijya bazofashe mugwi arongoye mu gukurikiranira hafi amatora ikintu nyamukuru bazisunga
ateje ndabiza yubu muri se ku biro byito ivyo bagendamwo ibyumviro byawe by'umugambwe canke bishyira hamwe canke ukabushitseyo ibyiyumviro bigumiza ku muryango arangura uwo murimo iryo banga atawegamije ivyo bose bateza kubimenya n'abazoje mu biro by'itora niko bimeze ugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe nta kwibaza ngo jewe muga ko ndi mu mugambo ye umaze kwiyumvira kuri mu mugambo ugakora ibitari byo ni ya mategeko aringana kandi uzoba uri mu mugwi wa seni ni ukuvuga n'ibihano bigwizwa kabiri
izo nganda ku barongo ya masentare y'intango abakomiseri b'igipolisi makomine n'abatwara amakambi ya gisirikare zabereye mu burere bune bugize igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hahuriye abaje bava mu ntara za Mwaro Muramvya.